Wabonye n'amaso yiwe ibiro vy'abahanuzi bamwe bamwe kwa prezida nko kuwujejwe igisata co kumenyesha makuru w'irinyamitwe umuhanuzi mukuru Charles Nkusi ujejwe ivy'ingendo Godefroid Bizimana wahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Ndenzako n'abandi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ku miryango y'ivyo biro hamanitse igipapuro canditseko ko abo bategetsi bazogaruka ku kazi inyuma y'iminsi 15 uhereye kuri uyu wa mbere itariki 16 z'ukwezi k'umunani. Abandi barabwa n'ingingo nk'uko amakuru yo kwizera bivuga ni Albert Nasasagare yahora ari umukuru w'abajejwe kugendanira umukuru w'igihugu Jean-Marie Rurimirije, Pascal Barandagiye yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane na Colonel Firme Mukwaya. Abo bose uko ari umunani, itegeko ry'umukuru w'igihugu ryerekana ko ari abahanuzi mu bisata bitandukanye mu biro kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Umwe mu bari kuri urwo rutonde yabwiye Ijwi ry'Amerika ko intandaro y'ibihano byahawe abo bategetsi ari ugusiba canke kudatonda ku kazi ku masaha. Ku munsi wa gatanu uheze hakiri kare mu gatondo, uwo mutegetsi yeganiye Ijwi ry'Amerika ku muhanuzi mukuru mu vya gisivile, chef de cabinet civile mu biro vy'umukuru w'igihugu Gabriel Nizigama, yagendeye ibiro bitandukanye vyose mu ngoro y'umukuru w'igihugu yitiriwe Ntare Rushatsi iri mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru Ijwi ry'Amerika ryaronse yemeza ko Gabriel Nizigama atari yateguje abakorera muri ivyo biro. Ico gihe umukuru w'igihugu yari mu rugendo rw'akazi mu ntara za Gitega, Mwaro, Bururi n'ahandi. Umwe mu bahawe ivyo bihano yikeka ko umukuru w'igihugu ariwe yatumye umuhanuzi mukuru mu vya gisivile kuraba ingene abakozi batandukanye bakora akazi iyo umukuru w'igihugu atari hari. Ibihano abo bategetsi bahawe bizorangira itariki 2 z'ukwezi kw'icenda nk'uko itangazo Note Circulaire mu rurimi rw'Igifaransa riri ku miryango bakoreramwo ribivuga. Uwaribonye niko yemeje. Yongera ko bose bahawe urupapuro rubahana rusinyweko n'umunyamabanga mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya vyinshi kuri iyi nkuru, maze tubaza umuvugizi w'umukuru w'igihugu umufasoni Everine Butoyi, yamara ntaco yashimye kubivuga ko n'ubutumwa bwanditse yarungikiwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika ntiyabwishuye. Umumenyeshamakuru yari yamubajije ati: hari inkuru turiko turakora yerekeye ko muri Presidency Bujumbura hoba hari abategetsi 8 harimwo n'abatwara ibisata bimwe bimwe bahagaritswe mu kazi mu kiringo c'iminsi 15 kubera bobo batatonze ku kazi ku masaha. Vyo bari vyo mubivuga kwiki? Murakoze. Twabaje ico kibazo nyene umuhanuzi mukuru ajejwe ivyo kumenyesha makuru w'irinyamitwe, nawe nyene umumenyesha makuru yamubajije ikibazo nk'ico. Kuri ico kibazo umumenyesha makuru yamwongereye ko ati: namwe bwe mwo bamuri kuri urwo rutonde, yamara na w'irinyamitwe nta nyishu yaduhaye. Uwavuganye n'Ijwi ry'Amerika ni Jean-Claude Karegwa Ndenzako, yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu, ubu yahawe ayandi mabanga. Uyu mu majambo make yagize ati: mwiriwe. Ibijanye n'abakozi bo muri Presidence bibazwa umuvugizi wa Presidence. Twamubajije amakuru avuga ko nawe nyene ari kuri urwo rutonde rw'abahanywe na wati. Kuvyemeza canke kubihakana, noba ninjiye mu kazi k'umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Mu ngendo zitandukanye umukuru w'igihugu hamaze iminsi ariko aragira, haba mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, Igitega ku mugwa mukuru wa politike n'ahandi, yamariko aragabisha abakozi ba leta badakora neza akazi kabo.
Kudahana umuvyeyi nyakuri n'umuvyeyi ahana niyo muvyeyi w'ukuri. Leta idahana rero ntibari mvyeyi, kandi uvyononye leta iramuhana. Ibi byose nibyo bizerekana aho tugeze. Abari muri leta mwavyumvise, kandi ntimubwe ngo nabashikiranganje gusa mvuze. Aho mvuze ni umwarimu n'umuganga, kuko ari muri leta. Leta mvyeyi nabimenye uwo ari we wese. Abarya abandi ngaha abarundi bamenyereye kuza baronona ibisa akavyimbwa havyahiye.
Umuhinga mu vya politike Libera Ntibashira kandi abona ko iyo ngendo ari nziza, hamwe yokomezwa kandi gakora kuri bose atankunzi. Uyu asanzwe ari n'umuvugizi w'umuharimapu Burundi uharanira impinduka, avuga ko indongozi mu biro kwa perezida aribo bari bakwiye kubera akarorero keza abandi, kuko umwe ruvi bukuru ugakwira igihugu cose. Akandi karorero ka hafi aho Perezida Ndayishimiye yaheruka guhana bamwe mu bakozi ba leta ku mugaragaro ni mu kwezi kwa gatandatu guheze, aho yakuri umuyobozi w'igisata Otraco gisuzuma kikanatanga ivyangombwa vy'imiduga, akaba ari naco gishinzwe imiduga ya leta. umukuru w'igihugu yasiguye ko akomboye mu mabanga ubutwari ico gisata Albert Maniratanga kuko yari yemeye gukwiragiza amashami y'ico gisata mu ntara zitandukanye z'igihugu ariko ntibikogwe inyuma y'indwi zibiri akuwe amashami y'ico gisata cha Butrako yaciye kwiragizwa mu ntara zitandukanye nka Gitega Pierre Clavenyunkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.